Yagamu Kenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijyanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamu Kenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance. Ikiganiro Yagamu Kenyezi mugikurikira kandi kibiriraho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook rwa Radio Inzamba.
Yagamu Kenyezi
turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 26/0 mwaka wa 2021 kiganiro ni Yagamu Kenyezi cyunani kwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro rero mugishikizwa na jewe nyene Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance. Sadikanije na Belancile ni Nina Hatwe umumenyesha makuru wa Radio Inzamba. Ndakuramukije Belancile.
Amahoro neza Olivia, ngire kumbwira bariko baratwumviriza ko no munsi tuzakurabira hamwe ibijyanye n'indero mu Burundi aho haheze iminsi ibiri gusa isi yose ihimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe indero uhimbazwa kwa 24/0 kuva mu mwaka wa 2019.
Ego cyane Belancile, ninacho gituma muri kino kiganiro tuzakuba turi kumwe n'abatumire aribo Professeur Libera ntibashira kandi muhinga mu gisata c'indero hamwe na Bilalini Bizi yigeze no kurongora sendika yabigisha STEB mu buhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Nduwimana.
Ego Olivia, tumenyeshe n'abariko baradukurikira ko muri kino kiganiro dushimikira cyane cyane kubijanye n'ishure nshingiro ariyo Ecole Fondamentale. Turaza kurabira hamwe aho uwo mugambi wazananye uko watunganijwe n'ingaruka zawo abanyeshuri babigeme. Olivia, kubatabizi burya ishure nshingiro ryatanguye ryari, uwo mugambi wizwe kuva ryari?
Belancile, reka icyo kibazo tukibaze umuhinga mu by'imbero Libera ntibashira kandi atwiganire intango y'uwo mugambi.
Ishuri shingiro bita Ecole Fondamentale yatanguye mu 2012 niho batangura kwiga uwo mugambi, ariko wagiye mu ngiro neza mu 2014. Uwo mugambi wari usanzweho ni umugambi wavuye muri UNESCO, harabaye amanama menshi mu 2000 a Dakar muri Senegal, inama mu Rwanda mu 2007. Niho rero umugambi wizwe UNESCO yagomba gufasha ibihugu bya Afrika kugira bahindure inyigisho ko nyinshi zari zifatiye ku nyigisho zari zashyizweho n'ibihugu byakoronije ibihugu byo muri Afrika. Mu ncamake yo mu Burundi uwo mugambi watanguye neza mu 2014, ariko wari wavuzwe n'umukuru w'igihugu umunsi arahira mu 2005.
Murumva ko ari umugambi wavutse kuva kera, haraheze imyaka irenga gato 15. Eka n'umufasoni yari n'ibizi aremeza ko ishuri nshingiro ari ryiza ku mwana w'umwigeme iyo ritunganijwe neza.
Umuzo w'ishuri nshingiro mu Burundi wari ufise akamaro kaniniya ku mwana w'umwigeme. Igituma ndavyemeza ni uko ishuri nshingiro ni ishuri yashyizweho kugira ngo yugurure amayira yarazibiye, yorohereza abana bose, ntihagire umwana n'umwe asigara muhira atagiye ku ishuri. Icyo cya mbere ni uko kugira ngo abo bana bose bashobore kuja ku ishuri atari n'umwe asigaye, ni uko Leta ifatanije n'ababyeyi n'amashyirahamwe y'abigisha hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana baja hamwe bakaraba inzitizi zose zishobora kubuza abana kuja ku ishuri. Dushingiye rero ku mwana w'umwigeme, inzitizi za mbere zifatira umwana kandi ishuri shingiro ishobora gukuraho ni inzitizi zijanye n'uburyo abana benshi babigeme mu miryango barasubizwa inyuma, n'uko havuka abana benshi. Mu bana benshi rero umwana w'umwigeme akacasigara muhira kuko afisa kamaro kanini ya kurusha umwana w'umuhungu mudukogwa tugufasha umuvyeyi wa muvyeyi ariko aribaruka ariko arafatwa n'udukogwa twinshi umwana w'umwigeme akacasigara mu rugo bakagira bati ko amafaranga y'ishure kugura impuzu kugura ibinibi nibi yari byinshi uburyo nabwo bukaba ari buke reka umwana w'umwigeme agume muhira ariko kuja kwishure kwere dusaba amahera ariko agume muhira kuko afise ico yinjiza mu bikogwa mu kubungabunga umuryango ariko mu ishure shingiro bategerezwa kuba hariho umugambi w'uko atamwana numwe cyane cyane abo bana babigeme bo mu miryango y'abakene yosigara muhira kubera ubukene urumva rero mu ishure shingiro ibanza gutaramura ingorane z'amahera y'ishure yaba iringanijwe neza nta mwana w'umukene yosubiye inyuma kubera kubera yabuze ibikoresho by'ishure imyambaro y'ishure ibintu byose bisabwa mu ishure umwana w'umwigemera cyatorera agahengwe kuko acagenda ku ishure kuko zanzitizi zihavuye inzitizi ya kabiri ni igikumirwa rifatiye ku gitsina mu bisanzwe mu ishure shingiro harimo n'igikorwa cyo guhimiriza kugira ngo ntihagire umwana asigara muhira kugira ngo abana babigeme bagende kumwihariko mu ishure maze n'ishure igahava ugambere bakavuga ko yigishwa ku buntu mugahe igahungira ikaba ishure yo ku ishure itegerezwa gukora ku itegeko itegeko yuko ishure shingiro yitwa ko ari itegeko ni ukuvuga mu Faransa ecole obligatoire scolarisation obligatoire boheza rero hakaba itegeko rivuga riti umuvyeyi wese azohuza umwana kuja mu ishure azoheza abihanigwe umuntu wari we wese umunyagihugu ukoresha umwana atarakwiza imyaka abashurashuza abana abatwara mu bikogwa binyuranye n'imyaka y'abana bimwe cyane cyane bahamagara mwabigeme bakabahenda canke bakabafata ku nguvu ibyo rero ishure imaze kuba itegeko umwana w'umwigeme araheza akatorera gahengwe akaja mu ishure
muhinga mu by'indero libera ntibashira kandi aratubwira uko uwo mugambi bawutunganije mbega uwo mugambi waringira kamaro ku banyeshure
no by'ukuri uwo mugambi ntiwari mubi mugabo abarundi babutahuye kutariko uwo mugambi wagomba gushira imbere cyane cyane inyigisho imwe bita ecole maternelle kugira umwana atangura ishure akiri mutoyi afite imyaka itatu akaja mu wa mbere amaze imyaka itatu ariko ariga amaze kumenya ibintu bitari bikeye iyo ecole maternelle yitwa ko imara imyaka itatu hanyuma umwana agatangura wa mbere akagira amashuri y'intango primaire mu myaka itandatu mu Burundi rero babitahuye ko tariko bace bafata uwo mugambi bavuga yuko ishuri y'intango imara imyaka icenda hanyuma mu Burundi aho kutangurira mu wa mbere bagatangura n'abana bashasha bobo bace babuhera mu mwaka w'indwi ari byo byononye byinshi cyane ikindi ni uko naho muri UNESCO bari baravyize igihugu cyose caraheza kikiga kikatugura umugambi kugira kiwushe mu ngiro kuko bisanga uburyo bwinshi mu Burundi rero ni nk'uko perezida yariho yari mushasha araje gutorwa yabishikirije mu ijambo ariko arimikwa ivyo rero bikerekana yuko mu Burundi ari umugambi atari buteguye nta buryo bari barondeye bukwiye kuko kuvuga bati twigisha abana bose ku buntu byatumye abana baba benshi binjira mu wa mbere ivyo rero mu Burundi baryiteguye bihagije kugira baronge uburyo bwo kubaka amashure kugira bigisha abarimu bakwiye kugira barondere ibitabo ibikoresho bikwiye nta kintu na kimwe cyari cyateguwe
Belancile ko twumva abavyeyi benshi badakunda guhimiriza abana babo mu mashuri y'imyuga bya biva kuki
nkuko umufasoni yari nibizi abivuga ngo ntibishemeye kuvuga ko amashuri y'imyuga ajamwo abana baronsa amanota make ahubwo iyo ayo mashuri atunganijwe neza atuma umwana atera imbere kuruta
bige bavuga yuko ufise amanota atabereye agenda mu mashuri y'imyuga nibaza yuko ni nko gutuka ni gutuka ishuri y'imyuga kirazira yuko umwigisha yayigishije umwana aheza akavuga ati namwigishije imyaka 9 none umwana ronse amanota atabereye ico ni gitutsi gituma n'amashuri y'imyuga abatari bake bayanka kandi noneho nuko niyo mashuri nayo mashuri y'imyuga nuko atayariho iyo amashuri y'imyuga yariho akaringanizwa neza nkuko mu bihugu bitari bike babikoze kandi ntibabuze uburyo bwo kubikora n'ubuhinga n'ugushaka kwa politiki izo rero yuko muri kino gihe bavuga yuko ufise amanota atabereye aja mu mashuri y'imyuga umva nayo mashuri y'imyuga ntayahari ariko mu bihe bisanzwe by'ibihugu bitunganije neza by'amashuri atunganijwe neza arivyo twiteze ko byohinduka ko bayisubije gutangurira mu mwaka wa mbere twebwe rero tuzi yuko iyo mwana ahejeje amashuri ahejeje 9 hoba ibindi byiyumviro guhindura ingendo guhindura ibyiyumviro kugira ngo bakundishe imyuga abana kuko biravye mu gihugu c'u Burundi no mu bihugu bya Afrika imyuga niyo ishobora guteza imbere abanyagihugu kuko nibitanga umwimbu uboneka wihuta kandi uboneka usomeka neza cyane cyane mu miryango minini minini y'abakene mu miryango y'abatazi gusoma no kwandika iyo umwana ahejeje ishuri akaja mu mwuga bakabona arakora ikintu akarema ikintu akagishira ngaho hamakaje ku isoko ikagurishwa n'ubundi bwenda araheza akagira mu bisanzwe rero y'ishuri iringanije neza nta manota atabereye namwe ahaba haba amanota akurungika mu gisata ikiniki noneho murabiraba n'ubu muri iki gihe amashure ya y'imyuga niyo asaba amanota menshi sikimwe bya kera rero no muri kino gihe barakwiye kubigarukira mu mvugo mu nyigisho no mu guhimiriza ababyeyi n'abana bakamenya yuko umwana ahejeje umwaka w'icenda ashobora kuronka uburyo bwishi bw'ukunguruzwa gukuja ku ntambwe ikurikira y'inyuma y'ishure shingiro ntibaheze ngo bavuge yuko uhejeje ishure shingiro afise amanota atabereye ubuzize amanota atabereye ntiyunguruzwa uwo ntiyunguruzwa ushoboye guheza ishure shingiro akayiheza leta yateza kumuha amahirwe menshi yo kwiyunguruza mu buryo bwinshi mu myuga myinshi kuko n'ubu ndarabayo abantu turiko turunguruza abana mu mashure warumva yuko ishure nka ETS bayirukira warumva nko ishure paramedicale bayirukira ishure y'ubuganga ishure y'ubuhinga amashure y'imyuga ugasanga arirukirwa cyane kurusha ajya amashure bavuga ngo naya bose yikuje kwiga indimi yikuje kwiga ubuhinga urumva rero ni ayo mashure y'imyuga yo mu makomine ayo mashure y'imyuga yo mu gihugu hagati ariyo yegereye abanyagihugu yatereza kuronka gaciro ako gaciro gahera kuri inde gahera ku mwigisha gahera ku munyeshure gahera ku mubyeyi hanyuma umwana yagiye kunguruzwayo akagenda kunguruzwayo atari kubera afise amanota mabi mugara ari kubera afise amanota ahuriranye n'ico gisata
haravugwa yuko iyo ishure nshingiro ritunganijwe neza n'umwana w'umwigeme yahuye n'ingorane ashobora kubandanya amashuri akayaheza
yego cane Olivia nkuko umutumire wacu yari nibiza bidusigurira iyo umwana w'umwigeme yatwaye inda ari mu ishuri arashobora kubandanya yiga
keshi abana babigeme barateshwa ishure kumva izo arizo zose mwe bagateshwa ishure n'uguhohoterwa barahohoterwa bakabatwara mu mibonano ya mpuzamitsina canke bakabahohotera bakababuza amahoro abana bagata ishure kubera gutinya canke bagata ishure kuko bagiye mu bushurashuzi canke bagata ishure kubera batwaye imbanyi zitifuzwa zitari zategekanijwe ico rero mu ishure shingiro haba hariho uburyo bw'uko uwo mwana yahohotewe yabujijwe yatwaye imbanyi atifuza akiri mu ishure baheza bakamurabira ingene yoheza akonsa uwo mwana amagasubira mu ishuri akiga amashuri akayaheza urumva ni cyake ndiza nzitizi zibuze umwana w'umwigeme kwiga izo barazitorera inyishu biciye mu biganiro hanyuma ikindi cha gikurikira nicerekeye guheza amashuri ishure shingiro urabona yuko ikuri inzitizi z'ikibazo cha leta mu wa gatandatu igatwara ikibazo cha leta ku mwaka w'icenda rero iyi ishure shingiro itumbereye neza yateguwe neza yashizwe mu ngiro neza bikurikije amategeko nuko bakurikije n'ivyigwa baronse mu bihugu byateje imbere iyo nyigisho umwana w'umwigeme ashitse mu mwaka w'icyenda abafise ingufu n'ubwenge bwo kuseza akamenya igisata cy'ukwiga ashobora gutora umva ashitse mu w'icyenda rero agakora cha kibazo cha leta mu bihugu bitunganijwe neza umwana yategeza kuronka uburyo bwinshi bwo gutora ico yokwiga ushima kuja mu mashuri y'imyuga bayuguruye abariho ibikoresho byankenego byose biriho hanyuma umwana w'umwigeme rero agashobora gutora ntabohegwe muri yashuri bavuga ngo ni ishuri z'indimi ngo ni ishuri z'imyuga ngo ni ishuri hakaba hari imyuga myinshi ihuriranye n'ivyifuzo by'abana n'ivyifuzo by'igihugu n'ivyifuzo by'intara uwo mwana abarimo muri cyo gihe rero ishuri shingira uca wumva neza yuko wa mwana yashobora no guheba ishuri kumva izo arizo zose yewe umwigeme canke uwundi cyane cyane abigeme kuko hari igihe babona ko ibyigwa bibaye birebire bikwikira n'imigenzo ihari hanyuma bakacavuga bati ko yakwijije imyaka yoshaka akageza aho rero umwana mu ishuri shingiro ayihejeje yashuri nyuma y'ishuri shingiro ashobora kuja mu myuga imyuga yigira akamaro umwigeme rero akabona kwiga amashuri akayaheza mu myaka mu rugero rwiwe gushika ku myaka ya 16 18 agaheza amashuri agashobora kugira ico yimarira agashobora kugira ico amarira umuryango agashobora kugira ico amarira igihugu aho rero niko kamaro k'ishure shingiro ku mwana w'umwigeme mugabe bitunganijwe neza mu ntegekanyo no cane cane no mu gutunganywa kwayo byerekeye inama n'ingingo zigirwa zigirwa biciye kuri komite nshingwa shure
kana rero ko ishure shingiro ryari rije gufasha n'imiryango ifite uburyo buke kugira abana bose bashobore kwiga
ego cyane ishure shingiro ritunganijwe neza byoza rifasha imiryango narijya indero ariyo izifasha mu iterambere rya bose n'igihugu kino kiganiro cacu ni ngaha kiciye kigarukira mbonereho akaryo ko gushimira abatumire bacu nabo akaba ari umuhinga mvindero liberani bashira kandi n'umupfasoni erari nibizi mwakoze cyane ku ntererano zanyu
nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwari ko muradutega yompi shimire kandi na Jospin Duimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukaba magishikiritwe na jewe nyene Olivia Kakima n'umumenyesha makuru wa Television Renaissance Sadikanije na Belancile nini nahazwe umenyesha makuru wa Radio Inzamba naho gutaha.
Cari kiganiro yaga mu Kenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.